Mana nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Impunzi z'Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenderi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo batewe ubwoba n'akagwi k'abasuma kamaze iminsi kaza kubambura.
Bari bafise inkoho zibiri, bari bafise n'imipanga, abajejwe umutekano boza baducungira mu iryo barabara kugira tuzo tugenda imurenge dufise amani.
Urero numwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda agaruka ku ico kibazo c'abasuma baza kubasahura bitwaje ibirwanisho. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu mu gihugu cy'u Rwanda hari kwaraharugwa impunzi nshasha zahahungiye, navyo turabibabwira. Akuno baza nkababwira mu make kose ntare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri Senegal yemeje ko perezida Macky Sall ariwe yatsindiye amatora yo mu kwezi kwa kabiri tariki ya 24. Senegal yabishikije jo kwa kabiri ivuga ko Sall yatsinze ku majwi 58% y'abatoye. Macky Sall yarashimiye abanywanyi biwe yongera asaba ubumwe n'abatavuga rumwe nawe bamwiyamirije ariko batashoboye kugira ico bahindura mu guharura byavuye matora. Bamwe mu baharanira gateka kazi na muntu banegura leta Macky Sall kuba yarapfunze babiri mu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bagizwa kujya ruswa kugira ngo ntibabashe kwitoza. Iki ni kiringo kigira kabiri Macky Sall agiye kumara ku butegetsi igihugu ca Kamerune kuva kera kibonwa nka kimwe mu bihugu vyo mu burengero bwa Afrika bitekanye cha Senegal murantunga kitekanye kandi gifise demokarasi dahungabana kuva cikukiye mu bukoloni bw'u Faransa mu 1960. Perezida wa Sudani umanuko asaba abanyagihugu biwe kwirinda ibitero vyo kwihorana mu gihe igihugu kiriko kigerageza kuva mu ntambara ya bonse rimwe. Avugira mu gisagara ca u ejo kuwa kabiri, Salva Kiir yavuze ko mu gihe hari amasezerano y'amahoro ariko araja mu ngiro, abanyagihugu basabwa kwiyunga no kubana mu mahoro. Leta ya wawu mu burengero bwa Sudani umanuko yabayemwo ugutana mu mitwe gukomeye kuva intambara itangura mu kwezi kwa 12 muri 2013. Intambara hagati ya bonse rimwe yahitanye ubuzima bw'ibihumbi by'abanyagihugu, abandi barenga miliyoni 4.5 bakurwa mu ngo zabo, imiliyoni 2 bahungira mu bihugu bibanye. Salva Kiir yasabye imihari itateye umukono ku masezerano gushira ibirwanisho hasi no guhamvya abandi mugambi w'amahoro. Salva Kiir yitezwe kuja ku murwa mukuru y'amareta ya Gongria na Lolo muri izo ngendo mu karere. Umushikiranganje wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajeje imigenderanire n'andi makungu, Mike Pompeo hagiye kuzogira urugendo muri Israeli imbere y'amatora mu kwezi kwa kane igenekerezo gicenda, ariko ntazo kwivanga muri politike y'ico gihugu nk'uko abishikiriza. Mike Pompeo yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ategekanya kugendera Libani, Israeli na Kuwait mu ndwi za, ariko nta genekerezo yavuze. Yemeza ko azoba ari imbere y'amatora muri Israeli nk'uko ubwo bushikiranganje aramutswa bubivuga. Umushikiranganje wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu acuditse cyane na leta ya Donald Trump, ari mu rugamba rukomeye rwa politike rushobora kumugirira ingaruka mu matora mu gihe ariko arakurikiranwa ku vyaha byo kurya ruswa no kunyuruza amatungo ya leta. Ubushikiranganje bw'imigenderanire uvuga ko urugendo rwa Mike Pompeo rutazivanga muri politike y'ikindi gihugu na kimwe. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukemva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, metero 31 na metero 41, ku mugoroba wa turi kuri metero 19.22, turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Rongire ndabahe ikaze kiganiro cacu tugihere mu by'umutekano mu Rwanda mu karere ka Rubavu abasirikare baraye bishe abasore batatu bivugwa ko binjiza caguwa bayivana mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana ariko arakurikirana ino nkuru amahoro ngaho mu Rubavu Claude Ego abo bantu batatu bishwe biciwe neza na neza hehe hama bari bavuye
biciwe ahantu hafi y'ikibaya mu mudugudu wa Bisizi mu kagari ka Rutagara mu murenge wa Rubavu ni ikibaya kigabanya Republika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda niho barasi ubwo bageragezaga kwinjira mu masaha y'ijoro rishyira kuri uyu wa gatatu
hama bara abanyagihugu bivugwa kuba bigaragambije kubera iraswa ryabo bantu ayo makuru yoba ariyo nimba ariyo byifashe bigute
nyuma yuko abo bantu baraswa ngira ngo bari benshi bamwe baracika ariko abo batatu nibo barashwe bahita bapfa abaturage bakoze igisa nk'imyigaragambyo muri ayo masaha y'ijoro basagarira abanyaburinzi abanyerondo b'abasivile bari gukora irondo bamwe barabakubita barabakomeretsa abandi babatera imisumari ndetse hari naho bakubise umukuru w'umudugudu mbese byari nk'imyigaragambyo ariko byakozwe mu ijoro biza guhoshoroka ubu ngubu hari batanu mu bakoresheje urwo rugomo bafitwe n'inzego z'umutekano bamaze gutabwa muri yombi kugeza ubu ngubu nibo batawe muri yombi niyo makuru kugeza ubu ngubu bahari
hanyuma ubuyobozi bwa iki kuri ibyo bintu kume ngo atari ubwa mbere abantu baraswa bashaka kwinjiza magendu ngaho hari ico bavuga ku kigiye gukorwa canke kuco bariko barakurikiranira hagufi
mu nama yabaye muri iki gitondo yahuje abayobozi n'abaturage abayobozi ba gisirikare ndetse n'aba gisivile bakomeje kubwira abaturage yuko badakwiye kunyura muri izo nzira kuko ari inzira zitemewe umuyobozi w'ingabo mu karere ka Rubavu na Nyabihu yasobanuye yuko izo nzira baciyemo n'ubundi ariho abacengezi cyangwa se umwanzi w'u Rwanda asanzwe anyura kandi mu bihe bitandukanye yagiye bitangiraho n'ingero abagiye batera bagiye baca muri izo nzira n'ubundi kandi bakaza baherekejwe n'abacoracora cyangwa se abo bantu binjiza magendu mu buryo butemewe akaba aribo bagenda babereka ngo abasirikare baba baraha pozisiyo zabo zirahangaha ku buryo abavuga yuko nabo iyo baciye muri izo nzira bagomba gufatwa nk'umwanzi kuko ntabwo bashobora kumenya kubatandukanya mu masaha y'ijoro ngo uyu ni umwanzi cyangwa ntabwo ari we mugihe amaze kumenyera yuko abagiye batera buri gihe baza baherekejwe n'abantu bari gucora arabasaba rero kubireka bakajya banyura mu nzira zemewe ku mipaka kandi mu masaha yemewe mu gihe imipaka iba yuguruye
urakoze cyane gose Claude Ganza munyamagano bandanye ukurikirana iyo nkuru hama turahava tugaruka ko makuru yacu yo hanyuma
urakoze cyane
tukiri mu gihugu cy'u Rwanda ishami rya Onugita impunzi RCR na leta y'ico gihugu bariko barandika impunzi shasha z'abarundi ku mugwa mukuru i Kigali turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ariko abikurikiranira hafi amahoro ngaho Kigali Claver
abantu neza Diane
ego bangana gute abarundi bashasha baje kwiyandikisha
aho turi umurundi wanyuma amaze kuronka inimero afise amajana 830 n'izindi hejuru kandi hari n'abandi batararonka inimero benshi muri abo rero bakaba ari abarundi ariko harimo n'abakongomani bakeya abakaba ariko bandikwa rimwe kwa vuze n'ishamaster hamwe na midimare kugira ngo baronke ubuhunzi byo kuri hano mu gihugu cy'u Rwanda
hama afise nk'inimero 800 ariko aho kubitiza amaso urabona bahava bagera kuri bangahe bose muri rusange
bose muri rusange bashobora kuba barenga igihumbi kuko hari abenshi batararonka inimero hari n'abakiriko baraza hari na kandi n'indo ku munsi wa mbere bakazobananya no ku munsi w'ejo
bagizwe n'imigwi iyi
abarundi bariko barandikwa hano hantu abenshi n'abahunze guhera mu kwezi kwa gatandatu kumwaka uheze nka bambwe twamaze kuvugana bavuga ati twahunze inyuma y'itora y'ibyizwa shingiro mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu kumwaka uheze abandi baje mu ntango z'uno mwaka abandi nabo rero nabanda bavutse bavukira mu buhungiro hamero n'abandi bakeya bari barahunze imbere y'ukwezi kwa gatanu ariko batari bwashobore kwandikwa
urakoze cyane gose Pierre Claver Niyonkuru urubandanye ubikurikiranira hagufi nawe turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma
murakoze nawe
tukivuga iby'impunzi zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda ari mu territoire ya Fizi zikora imirimo mu misozi miremire ya Mugono turi mu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitewe amakenga n'utugwi tw'abasuma bitwaje ibigwanisho babambura amafaranga yabo mugenzi wacu Vedaste Ngabo adufitiye ibindi kuri no nkuru
iki kibazo cy'abajura bitwaje imbunda bakunze kunyaga impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bakoresha inzira ya Rusenda Mugono kiragenda gifata indi ntera ikomeye kuko ibyumweru bibiri ntibyashira muri iyi nzira batanyaza abacuruzi n'abagenza amafaranga nta kiruta Imana Japheti ni impunzi yo mu Rusenda muri village ya mbere ari muherutse kunyogwa amafaranga n'abantu bitwaje imbunda ruguru y'inkambi yo mu Rusenda
je baranyivye amafaranga nariko ndagenda ahantu bita iminembwe maze kugenda iminembwe ndahura n'abantu babivyi baranyambura ibintu nari mfite amafaranga ni shagoshi ni mpuzu bari bafise inkoho zibiri bari bafise n'imipanga durafise umutekano munke haruguru y'inkambi yuko abajejwe umutekano boza baducungira mwiryo barabara kugira tuzo tugenda imurenge dufise amani n'amahoro kugira ntihagire abantu baza batunyaga kubera turabona yuko tumerewe nabi hariho abariko baragenda guhiga ibiharage bariko barada guhingira ibiharage bariko barada guhingira kugira baronke agafaranga bagurire impu umwenda bagore
izi mpunzi z'abarundi twaganiriye nazo ziyamye yuko kugira ngo zibone ubujye zifite amafaranga ziba zakore mu biturage by'abakongomani aba ari amahigwe kuko ziyahisha hose abajura barayabona nubwo yabahishe mu mwenda cyangwa mu ngata bikoreza imizigo
uko bitugora nuko umuntu avuye kwikura nk'udufaranga cyangwa agiye nko kugura nk'akantu usanga mu nzira hagiye haba imitego y'abambuzi kandi itandukanye igusanga abasoda ahiga usanga abapolisi n'igihe usanga abasivile baje gutegera mu magira bambura ni ukuvuga bishakirwa yuko barondera abacunga umutekano muri iyo nzira bagacungira umutekano wewe wese yaba umunyamurenga amanutse yaba n'umurefugee aduze bose bakaronka umutekano bose cyangwa umufurere ni ukuvuga avuye ruguru bose bamanuka baje muri amasoko yino mu Rusenda cyangwa avuye mu Rusenda baduze ruguru bose bakaronka umutekano bose
umuyobozi wa rukaritse Mugono bwana Renge Rubondo atangaza yuko iki kibazo cy'ubujura bugaragara muri inzira ya Rusenda Mugono cyatumye bashyiraho itsinda ry'abapolisi bajya bakora irondo buri wa gatatu ndetse na buri wa gatandatu kubera ariyo minsi haba ari abagenzi benshi bakoresha iyo nzira
ntibaza bashunga buri munsi bashunga umunsi w'iposho n'umunsi wa gatatu indi minsi ntibaza bahaba akaba ariyo minsi banyaga
iki kibazo cy'ubujura bukorerwa mu nzira ya Rusenda Mugono kiyongera no ku kindi kibazo impunzi z'abarundi zihura nacyo cyo kwimirwa kujya kurangura ibicuruzwa birimo ibiribwa imbuto ndetse n'amatungo magufi bikorwa n'abapolisi
iyo tugiye kurangura hariharuguru hariho uburyo bw'uko abakongomani bagenda kurangura bakajya imbere baba iyo bagiye imbere rero habaho kuduza ibenyi nk'ibiharage bigurwa amajana umunani cyabagasaba kugura amajana indwi habaho amagana indwi hakaba ubutandukane bw'abakongomani n'abarundi icyo gihe baba iyo abarundi baguze amajana umunani nabo bakagura amajana indwi hacabaho kudahuza bigatuma rero baza gutanga raporo ko ibintu byazimbye kubera abarundi bigatuma rero badahuza niho hasi habaye impamvu bagiye gutanga raporo aribo babemba aribo bapolisi baca baduka n'imodoka bakaza kubibaka kubera ko haba habaye ukutumvikana hagati y'abaranguzi b'abakongomani n'abarundi
mu rwego rwo gushakira abaturage b'abakongomani impunzi z'abarundi umutekano koresha inzira ya Rusenda Mugono hari abapolisi leta ya Kongo yashizeho bakora irondo buri wa gatatu ndetse na buri wa gatandatu ariko basaba buri mugenzi unyura muri iyo nzira gutanga amafaranga 500 y'amakongomani kugira ngo atambuke Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu amajyepfo
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ingende hano Kampala Uganda Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dutandukira avugwa mu gihugu cy'u Burundi ishamwe mpuzabatwa une proba ridigiyamiriza ikumirwa abatwa bagirigwa bifatiye ku mategeko y'u Burundi aho ibibanza abatutsi n'abahutu gusa. Emmanuel Nengo arongoye iryo shirahamwe abivuga afatiye ku ikumirwa ryakorewe umutwa mu nama nshingamateka yari yitoje kugira ngo aje mu bagize umurwi w'igihugu wigenguje ejo agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH bindi na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Ishirahamwe ryirukiyemo abatwa mu Burundi riranegura ingene amategeko y'igihugu akumira uyu mugwi, na cyane cyane iyo hageze abaja mu nzego zitandukanye ari zirongora igihugu cyangwa imigwi imwe imwe iza gutunganiriza abanyagihugu. Emmanuel Nengarongo y'ishirahamwe mpuzabatwa ine proba na cyizera afise ko iryo kumirwa rizorangira mu gihe yemeza ko amategeko amwamwe agenga igihugu akumira abatwa.
Yaba ibwirizwa shingiro canke n'ayandi mategeko arikomokako, urabona yuko ubu akumira abatwa. Urumva ni vya 60% ku bahutu, 40% ku batutsi na 30% abakenyezi. Byumvikana ko abatwa kugeza ubu twarakumiriwe. Cye birantangaza niyo tuguma twidogera abanyamahanga. Ubu dushyiraho amategeko kandi tukaryoherwa neza yuko turiko turatora amategeko, amategeko mugabo akumira umugwi umwe w'u Burundi.
Urongoye ishyirahamwe ni proba ababazwa nuko iryo kumirwa rinakorerwa mu bantu bari bajejwe kuvugira abanyagihugu bose kubahiriza amategeko no gutora amategeko. Nengo afatira akarorero ku byashikiye umutwa yitoje kubwira aje mu bagize umugwi wigenguje ijwi ry'agateka ka muntu, akavuga ko iby'ubwoko bukenewe bitari kuvugwa kuko umutwa ayo mategeko akumira yari yaronse amahirwe yo kuja muri 15 bayiganirwa ibibanza bitanu.
Umukuru w'inama nshingamateka yubahutse akavuga ati mumenye ibyo twokitari z'instruction, ati mumenye yuko mwotora abahutu bane n'abatutsi batatu, kandi yamaze kubona ko harimwo umutwa kandi yazikoro dosiye irimwo. Ibaze n'ukuri abantu gusubira kwibaza abatora amategeko aribo bakumira abandi ahantu hatorerwa amategeko nyene. Mu bisanzwe ntabyo yari gucisha no mukano, yari kubireka bagatora. Rero kuvyamushikiye n'ukuri ni ibintu vy'akamara amazi.
Hari kuwa kabiri igenekerezo rya 26 kwezi kwa kabiri 2019 aho inama nshingamateka yemeza abantu batanu bagiye kuja mu bantu ndwi bagize umugwi wigenguje ejo agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH. Aho rero umukuru w'inama nshingamateka yitunze biri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi Pascal Nyabenda yibukije abategerezwa gutorwa hisunzwe ibitegira iby'ubwoko. Emmanuel Nengo arongo ishyirahamwe mpuzabatwa ine proba asaba indongozi z'igihugu gufata mu minwe icyo kibazo kugira ntiyabe umugwi w'abarundi ukumirwa n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi.
Kubw'iwacu dutera kamo yuko amategeko akumira bamwe na cyane cyane akumira abatwa akwiye guhindurwa. Nibyo twebwe ubu turavyakira uko mugabo yaba aribo babigirira ndazi yuko batovyakiriye uko. Rero kirababaje nibaza yuko mu by'ukuri ari ingendo yohagarikwa yo gukumira tugakumirwa n'amategeko.
Vitare Bambaze umutwa yari yitoje kugira aje mu mugubi igihugu wigenguje ejo agateka ka muntu yahoze ari umukenguzi amateka. Uyu mutwa naho yari yashitse muri 15 barondegwamo batanu bagize umugwi CNDH ntiyaronse amahirwe yo kuba muri abo batanu. Narijya ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rivuga ko uwo mugwi utegerezwa kuba ugizwe n'abahutu bane hamwe n'abatutsi batatu. I Bujumbura, Raymond Zimana, ijwi rya Amerika.
tukiri mu gihugu cyo Burundi abanyamakamba bafite amakenga ko ikiringo cahawe umurwi wo gutohoza ukuri no kunywanisha Abarundi CVR gishobora kurangira takinini abawugize bashitse ko mu rugendo bagize imakamba ejo ku munsi wa kabiri abawugize batanze icizere ko bagiye gukora ku buryo butandukanye n'abahora muri uyo murwi inkuru y'umenyesha makuru y'u Amerika imakamba Chris Munezero
Amakenga ku kiringo cy'imyaka 4 gihabwa umuntu wo kurondera kuri no kunywanisha abarundi sever hamwe n'icyizera abarundi bawufise ko ni bimwe mu bibazo abanyamakamba batuye uyo mugwi uheruse kuronswa abawugize bashasha mugihe mu itegeko rishasha rigenga uyo mugwi sever ryagiyeho mu mpera z'umwaka urangiye biboneka ko amatohoza kuvyabaye azohera mu mwaka w'igihumbi kimwe 1885 gushika mu 2008 Abanyamakamba basanga ivyo barindiriye kuri uyo mugwi ari vyinshi ku buryo bishobora kudashikwa ko
nk'amarishi bari hanze mu Birigi mu Budagi ngira ngo sinzi n'ahandi muri yumva yuko neza aya masuru atari ngaha mu Burundi ari hanze sinzi nk'aya abakoroni nk'ababirigi badutwaye yuko muzu yaronka neza ku buryo batazobinyegeza nabonyere kuko bishobora kubakora ko bazobiha neza
bijanye na manda ya seve yabuze gukora imyaka umenga ico kiringo nta kintu kinini ngira ngo bamura akora kanini cyane turaze nk'aha mu karere k'iwacu n'ubu habaye amatohoza y'ibinogo byo byarahambwe mwabo abantu bapfuye turumva ko mu minsi iza wumva ati na hariya twarabitoye uri kuraraba n'ibikorwa byinshi cyane
hariho n'abandi zosa barakorewa mabi bakiriho mugabo usanga bayakoze barapfuye rero bizogenda gutse n'ibyaboneka hariho ngira ngo sizi no kungana bitegeye neza bijana no kwendamiriza nk'abantu
eka no mubajejwe guhagararira uyo mugwi seze ya Montara ya Makamba basanga hari bitari bike byakozwe n'umugwi wahora bikwiye gukosogwa kugira severe ishobore kugira ico ishiteko
turiko turaraba iminsi ya mbere abantu bitura umugwi baza ari bakebake bari bafise ubwoba uko iminsi yatera yiyongera nuko abantu bitura umugwi baba benshi bamwe mbere barasubira n'inyuma badashikirije ibyifuzo byabo gabe iyi minsi yongera kandi gato ikora abantu baza babimenyereye kabona ko atangaruka bifise bibitigire bya bituye umugwi byari kurenga iki rero ngirango mu kigakomaje rero bibise muri kijya gihe cyo kuverifia le force commune iki cy'ahantu mubazwe hari ahantu haramakanda ahantu nka bisha bigenda gute kugira habe verification iyo fosomini
Pierre Karavenda yicariye arongo uyu mugwi sever jeje gutohoza kuri no kunywanisha abarundi amenyesha ko uyu mugurunso buryo abotangurira amatohoza ku mitumba uyo arongo uyu mugwi amenyesha kandi ko bagiye kuzoza barahereza leta ivyegeranye buri mwaka kugira ngo buhoro buhoro haboneke abazotunganirizwa
ucegeranyo mfata kibanza kizosoka kumwaka no mucegeranyo ntabanduka kizosoka imyaka iniheze tuzoshiramwo ivyiyumviro dushikirize ko z'igihugu aho hose hari ivyiyumviro bizima bizosohokamwo bibyare ingingo z'igihugu zifasha gushumbusha abaciye magogwa zongeye zishigikire izi nkingi zo kunywanisha abarundi
abagize uyo mugwi bemeza kandi yuko bagiye gukora ku buryo butandukanye n'ubwo abahahora
igishasha twiyumvira twebwe nuko tuzoja kubaraba twabateguje bakaza kutubwira ibyo bazi biteguye atamuntu abarabe igitsure ibindi bizokurikira babonye ingene ukuri batubwiye tugushira mu byegeranyo tukakumenyesha abarundi
mu gikoko cyo kumviriza abarundi kimaze gutungwanwa no mu gwisever mu ntara ya Makamba abantu 3,575 barituye uyu mugwi hakaba hashoboye kumenyekana abantu 478 b'inkingi z'ubuntu bakingiye ubuzima bw'abandi mu gihe cy'intambara aho mu ntara ya Makamba nyene haravugwa kandi ibinogo byatawemo abantu bishika 278 12 byonyine bikaba ari byo byafuruwe n'abari bagize mu gwisever baherutse gusubirizwa imakamba Chris Munezero ijwi rya Amerika
mu kiganiro cy'amagara y'abantu cumi n'umunsi mugenzi wacu Diane Ndonse kumwe n'umutumire wiwe muganga Sylvestre Bazikamwe baragaruka ku ndwara y'urwinjiro rw'igitereko iza imbere mu bihimba by'abakenyezi bikarigwa gufatwa n'indwara ya kanseri. Reka tubahe ikaze
muganga Sylvestre Bazikamwe umuhinga mu kuvura indwara zikarira abakenyezi asigura ko indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko itegwa n'imwe mu migera yitwa HPV kubwa makari yayo iyo igumye mu mubiri icituma iyo ngwara yigaragaza. Muganga abandanya asigura ko umuntu ashobora kuyigendana imyaka ishika 10 atarumva umusonga wayo.
Beri yaje kutubapima turabona ibikomere yateye atana kimwe barabona. Urabona ugwinjira gwigitereko ruri mu mubiri. Sico kimwe nibere ku mukenyezi uraribona riri inyuma na baragira bakaribona. Mugabo ugwinjiriro gw'igitereko natwe kugira tuharabe hariho ibikoresho byo kwa muganga dukoresha kugira ngo tuhashikire ivyo bikomerere twe tubona bobo ntibashobora kubibona babibona hageze ko ingwara itandatura cyane bakabona amaraso ku mpuzu ntibababara cyane bitageze kure ariko iyo bigeze kure bageze amabanga ugasanga baratamuko n'amaraso ajyamye ugasanga nk'ufise amashuka yera arabonye ko igitore cy'amaraso iyo yagize imana akagura gahozo kera acabibona n'ingoga kuko abona iryo majya amaraso kandi atari mu mihango.
Mu gihe umukenyezi yamayipimishije buri mwaka iyo ngwara muganga Sylvestre avuga ko byoroha ko ivugwa igakira. Abakenyezi bafite imyaka iri hagati ya 30 na 60 nibo ahanini bategwa ko kamo ko kwipimisha kuko bari mu mugwi w'abashobora kuba bamaze kurangura amabanga mpuzabitsina.
Iyo umukenyezi amaze kubona ibimenyetso byavyarenze ihaniro nukuvuga ko n'umuvura aramubaye ati ndapfufaje sindakuvuye kuko habasigaye guharura imyaka mike kugira ngo yitabe Imana. Nico gituma rero ico tuhamagarira abantu mu Burundi turabona yuko iyo kanseri batayimenya neza. Duhamagarira rero abantu b'abakenyezi kuva ku myaka 30 ko boza bizanya atakimenyetso babona kuko muri iyo myaka habahageze kwifata umuntu.
Ariko nk'abakenyezi bagendana umugera wa sida bisabwa ko bipimisha kuva ku myaka 20. Muganga avuga ko bari mu mugwi ukarigwana kanseri yo mu gwinjiriro rw'igitereko. Aha kandi avuga ko bikigoye ko umuntu avugwa agakira iyo ngwara cyo kimwe n'ubundi bwoko bw'ayandi ma kanseri.
Ivyo bimenyetso ntidukeneye ko abantu babibona, dukeneye yuko bapimwa icyo kimenyetso kitaraboneka, ubwo bubabare butaraboneka, kandi iyo kanseri yandugwa mu buryo bw'amabanga yo mu rugo. No kuvuga rero ko utayakora icyo kintu ntikimwereke kandi ibyo bikomeye bashobora kumarana n'imyaka 10 atakimenyesa na kimwe ingwara ikirakura ishobora kuvugwa igakira mugabo batanabizi batabibariwe batagiye kwisuzumisha bakagenda hamwe bamubare bati tugomba dukureye igitereko cyose mbwa ugikuyeyo ivyo ari byo zisurumba nawe utize ubuganga yuko iyo ngwara ifata itwe duserire ugikuyeyo urumva ko na maserire kwestiga mubiri acagwirirana urumva aho bagikurayo kugira umuntu akire neza naho nyine ntibikunda cyane bategezwa kugikurayo bagaca bashira ko n'ukundi kumuvura bakoresha ibyo bita chimiotherapy indi miti zimbye cyangwa bagakoresha radiotherapy ivyo navyo mu Burundi ntavyo dufise. Ubuganga mu Burundi iyo byatandatu bakoraye igitereko mugabo ayo maserire asigaye niyasigara rikimo.
Ariko rero birashoboka ko umuntu ayirinda hamwe ni nko kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi.
Ikintu cya mbere ni ukwirinda ajya amabanga bagira atadukingirizo, ni ukuvuga ko bategereza kugira amabanga yo mu rugo. Iyo rero bishitse ntibakundire bakagira umutima muke nko kubesha dukingirizo. Icya kabiri ni ukwirinda ibyo byose bituma bashobora gufatwa twakubariye itabi ibintu by'isuku nke umugwi w'abantu badakenutse batifise bari muri abo bantu bafatwa.
Ku bana bafise imyaka iri hagati y'icyenda na 13 barakingirwa iyo ndwara mu kuronswa urucanco. Muganga Sylvestre Bazikamwe avuga kandi ko hari umugambi wo gutuza iyo ndwara biciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bubifashijwemo n'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cita amagara y'abantu OMS umaze gutangura gupima kanseri yo mu gwinjiriro rw'igitereko. Zimwe mu ntara uwo mugambi umaze gushikamwo, muganga avuga ko mu bapimwa icya gatatu cyabo bama basanga bafite iyo ndwara. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse harakemuye bakoze namenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera muri kintu kiganiriro wanyu mu ntara cuno munsi mwateguriye mwongera mushikirizwa na Joe Diane Nahazwe yakoze Facile Gebe huyegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Hadrius Adfaje muhinga bw'ivyuma twempi ku izina rya bagenzi bacu mu ruganda rw'ubategura rukongerero kabashikiza makuru y'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubifurize kubandanya mururanirwa mu byo muri mu byose.